Indirimbo z'ubucuri ntimba nkiye akora rya bakozi bo kirimba cha president nizo ziriwe zirasamirana ku kibuga cyitirwa ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega habereye imihango nka yose y'ugusezera rya nyuma president Pierre Nkurunziza Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na Ntare Rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka Rwiri rwa Gasore yagwaniye kwikubukira na Melchior Ndadaye yazanye demokarasi yavuze ko ahombye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga
Ntiturizwa n'ubusa turizwa n'ikirukuri turi rero mukunzi adukunze ururengeye ubwo tumukunda Nkurunziza ari nkinzo ikingira iteka iteka n'igara karorero k'indongozi nziza n'umukunzi somambike umukunzi pampe w'u Burundi iyi imana yari kutugisha inama haba namba Swetwari gutana umurimyi w'amasaka natangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda abanyakibi ibahabwa mwandukiza tewe ubwanje ndahombye umuhanuzi mukuru umwe abazwa byose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenye icyasongo yihwa
Ndayishimiye yumvikana mu ijwi afite agahinda kenshi akanagira ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso yanagize ibyatangaza n'ibyasaba abarundi
nkuko biduhimirije tuzabugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake kirimba hambavu y'ingoro dushitse rya sezerano ry'igiseke ishigikiye kandi gishishiriye mu ntumbero yo gutera iteka nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza nkuko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka turasabye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramo yaba ubugenda n'amaguru cyangwa ubugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza
Umufasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa president Ndayishimiye na leta umunega wiwe yararongoye ukuntu babaye hafi mu isengesho ryiwe Denise Bucumi Nkurunziza yashimiye Imana kubonagiza amahirwe yo gufu wiwe mu gihe atari bose bayabona
abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kukafisha bamufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse harabafishije ntibahamba natwe harabo twafishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse
Mufasoni Denise yabonetse aremye cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'impfuvya asize
ikindi cyaturemesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushime Imana kuko nyakwigendera agiye atahe mu kiyumuryango ntiyigeze aduhe mukira kandi niyahemukiye n'igihugu kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye ikindi nacyo yarangije atarushe cyane ikindi dushimira Imana nuko atapfuye urupfu twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro
ibihugu bya Tanzania Kenya Congo Brazzaville Guinea Equatorial hamwe na Zambia byarungitse intumwa z'umufasoni wa perezida wa Zambia asanzwe ari umugenzi cyane wa Denise Nkurunziza umushikiranganji wa mbere wa Tanzania yavuze ku giti cy'abashitsi Kasimu Majaliwa yagize isezerano
moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli mwenyekiti wa nchi za SADC aliomba
kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize nicyo baganiriye na Perezida John Pombe Magufuli ahagarariye umuryango wa SADC yasabye ko Burundi bumunywanyi turababaye kwaseze yisi bitarakorwa ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu kuzobishitsa twebwe Tanzania munsi y'uburongozi bwa Pombe Magufuli tuzogufasha kugira ngo Burundi bumunywanyi wa SADC kugira ngo dukome ze iragi gicyo gikorwa yatanguje nyakwigendera president Pierre Nkurunziza yaratamiye cyane kubona Burundi bwinjira muri SADC
ikiwa pia mwanachama wa nchi za SADC
niko bwana Majaliwa yashikirije President Nkurunziza asandavye kuwa munani ku kwezi akaba yokwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka asize umukenyezi n'abana batandatu Umuhungu we w'imfura Kelly Nkurunziza akaba ari umuntu wazanga abo z'u Burundi afite ipete rya Lieutenant n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango yo gufubase yambaye impuzu za gisirikare Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika